kumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. No musi turi ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2022. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Mu Burundi tubibutsa ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muri programme yacu nshasha ku munsi wa kabiri turaganira hanini ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme n'icyo ari cyo cyose cyoterera ku buzima bwabo bwa misi yose. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mwari muzi ko ibikino utugenegene ari umwuga ufasha cyane abantu kuremuruka umutima, harimo no gufasha umwigeme canke umukenyezi guserura iciyumviro ciwe biciye mu bikino canke utugenegene. Kaze mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi aho tugiye kwihweza akamaro k'ibikino byo bita théâtre canke utugenegene kuri uyu munsi. Mwese rero muraritswe mu kandi muhamagare muterere canke kandi mudusangize utugenegene canke udukino muzi dushobora gutwenza abandi. Ni mu kiganiro muri sanga. Ikaze mwese
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika. Ibikino ndemurura mutima bishobora gufasha umukenyezi n'umwigeme kumenya uwariwe, ibibazo vyiwe n'uburyo yo bikemura. Nivyo ishirahamwe ry'ibikino umunyinya rikora mu Burundi, rimwe mu mashirahamwe atari menshi cyane mu gihugu muri kino gihe, ririko rirakoresha mu kuremurura imitima y'urwaruka, abakenyezi n'abandi mu buzima bwabo bwa misi yose. Twatumiye rero abo mu ishirahamwe umunyinya, turi kumwe na Rivardo Niyo Nzigiye ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe. Tukaba twizera kandi no kuronka umwe mu bigeme b'iryo shirahamwe, nawe nyene akora udukino muri iryo shirahamwe. Ni Fides Niyonzima, mukinyi muri umunyinya. Fides Niyonzima, rero kaze rero mwese nk'uko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro, kandi twanabararitse ku rubuga rwacu rwa Facebook mushobore kudusangiza utugenegene udukino muzi dutwenza, mushobora gusangiza nabandi mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni yayindi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo nimero mushobora guhamagara mugaterera mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ikaze mwese. Reka je twakire abatumire bacu duhereye kuri Rivardo Niyonzigiye, naba ntihenze neza ku izina giwe Niyonzigiye, ajejwe umigambi. Kaze neza mu kiganiro muri sanga. Rivardo turi kumwe? Ndumva telefone imugoye gato. Turagerageza kumugarura ku murongo wa telefone ariko nkuko twabararitse ku rubuga rwa Facebook murashobora naho nyine kwandika ko ibibazo ivyumviro ku batumire bacu uyu munsi aho tugiye kuganira ku bikino ndemurura mutima bishobora gufasha uwari we wese no munsi turaraba ukuntu bishobora gufasha umukenyezi cyangwa umwigeme ariko uko bishobora gufasha umuntu wari we wese mu kibano mu gihugu rero irishira hamwe umunyinya riravuga yuko ibikino ndemurura mutima bishobora gufasha kunga ubumwe hagati y'abantu kumenya guserura ivyumviro kumenya umuntu wari we akamenya gukina ibikino bijanye n'ubuzima bwa misi yose mu buzima bw'abantu nawe nyene bikamufasha mu buzima bwiwe muri rusange nkuko twabivuze rero twatumiye iryo shirahamwe umunyinya mu Burundi ashirahamwe rigira ico bita mu gifaransa canke mu cyongereza comedy barakina na theatre cyo bita tugenegene mushikirize utwo mwoba mufise mwebwe namwe mushobora gusangiza abanywanyi bishwe cy' America ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko umutsimire wacu Rivardo yashoboye kuboneka Rivardo kaze neza mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane
murakomeye
yego turakomeye sinzi namwe
turaho turashima natwe kaze murakoze gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri rishira hamwe ryanyu umunyinya rikina ibikino utugenegene theatre comedy biritwa kwinshi cyane mutuganiriza byinshi bijanye navyo turizera kandi no kuronka Fides Niyonzima umwe mu bakinyi banyu bibikino Fides Niyonzima twaba turi kumwe ku murongo
yego nawe turi kumwe
amahoro neza Fides kaze mu kiganiro
amahoro neza
muraho neza
amahoro neza
turaza kugerageza kubashira ku mirongo ibiri itandukanye telefone ni gorana ariko reka tuganire mpereye kuri mwebwe Rivardo mwatanguye irishira hamwe gute ndakeka mu mico y'ikirundi no mu kinyarwanda sumwuga benshi bashoka birukira gukurikirana mwatanguye gutirishira mu ryanyu
yego murakoze cyane n'ubusanzwe irishira hamwe ryacu kuko twabitanguye nk'umubeshe cyane hano mu Burundi no mu Rwanda kamwana cyaka no muri Afrika ni hake bibaza ko ibikorwa by'imikino bisanzwe bifatiye ku bikorwa by'imico kama benshi ntibabifata nk'ibintu by'uko nk'ibikorwa bene bokora ibikorwa byo gutwara umwanya wawe wose umunsi wose indwi yose igahera nta mugatanga n'umusaruro rero twibuka ko twatanguye rino shyirahamwe twari turi muri kaminuza y'u Burundi benshi muri twebwe twari muri kaminuza y'u Burundi turi mu bisata bitandukanye twari dusanzwe dukina ibikino nk'ibyo ku mashuri byaragirwa abantu bariko baragira ibyo bikino babikoze bikaryoha muri uko kuryoha kw'ibyo bikino rero twebwe twari dusanzwe tubikora tukabona ko biryoshye tugashima tukabona ko biraryoshye babitangiye tugiheha twebwe hama ari naho umuntu atwagira icyumviro cyo kuraba uko ibyo bikorwa byogira akamaro muri hano mu kibano iwacu na cyane cyane Burundi cyangwa n'u Rwanda cyangwa kano karere turimo gasanzwe karagize ibibazo bitari bike muri kahise kacu tukaraba uko ibyo bikino bisanzwe biryohera abantu benshi bikoranye abantu benshi twobishyiramo akantu nako kufasha mu kubakiza mu kubaremurura mu kubaryohera mu bijya bisanzwe nyine twabonye bimara hajya twari turi duca tubona ko twobyagura bikagenda bikava muri kaminuza tukabijyana no mu kibana hatandukanye ari naho aho hari mu 2013 duca dutangura mu 2014 niho twatangura kugerageza hanze ya kaminuza kandi tunagize ibikino bitandukanye ibyo twakora muri kaminuza hama niho rero 2015 turakora 2016 niho ryabishyirahamwe ryemewe ku mugaragaro ryemewe n'amategeko cyo bitangura gukora rero ibikorwa n'izina ibikorwa twamaze gushyira hamwe imitwe n'imitima nk'uko dukunze kubivuga abenshi rero abari bagize iryo shyirahamwe turi inyuma gatoya bari abantu bizi iby'indimi nka jye nari umwe muri abo bizi iby'indimi hamwe n'abandi bize igisata cy'imifato bita psikoloji abo nabo icyo bari badufashije yari nita yini mene wachutanga yinu mkirundi tibuanga na matabe ama mabuta abo mwomu mbiga bini ifato kwebe ize dukode vika tukwe ndala anhu nabo watu wadu fasha wakatuwe kwa kinyabu na haja yomu jiziri vika mtukweza haja mwriwe mtiga mwaka wakatutigurira akamaro java mariye nyore yutu wacha tu wabu niko alibia akamaro kanini tuchatubu madukura abari zibi mbini wanashaka ya tukofata ko alibu umwanya mnini kwa 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 ilikino hizyo kuko utarikuwa zibi mbini wako ya atuchangi ubigo kumi meze kwee tukwa alimulizyo au na uzi zini sato wakawazi akamaro imara tuchatubu huuza izyo mbini izyo visata mbini ichewea huura ichewea harmonia re umunia kuize mbina tuli fatieko fafatie kujihozo kibugango umunia umunia ingara ugama mwabazei umunia ingara leo ugama mwabazei dushaka kuhuga mikamo awarundi kuhuga mikamo abanya Afrika changitio tine uwa isisi zeriado kiyovuga nite dukora nuhu kumurakozi niweza zishi ibijanya ni ibuka jishirahame jacho nukupea genzi
urakoze cyane urakoze cyane none wewe Fidesi umaze igihe kingana gute uri kumwe na umunyinya watangiye kujamwa gute
yewe ubuze Fidesi
ego Fidesi
ego urakoze cyane yewe umunyinya nabwo natangiye kujamwa mu 2015 ukuna tangu kujamwa ugambe na mbele hao dena kunda yi mzugu kina hili usangi kumashule ya lise hao niiga chinsu wako mba jisani yewa vude kuhadu hezu kini bukenewe akunda yi mbuna kina kani hizu wako mbinda yi wako mbe mahoro hao mareo na anji nadi nadi ushikamika ninyo uza alipa ho hao wako rega lo wangi wa hiza wangi wa kanguye kanguye jeho tinge mika minuzi yu nabo ya ika minuza ini aliko makampisi atanduka anye aliko mwoga mwuri ya kipe ya avo mwuri yu mwuri wakora hali mwa umwe umu genzi wanje tuwa na mwuri kampisi hanyuma arangu ya tia maya mara hili mzukora nda wala da tizi kima ya usi mambia mbagi ya mwuri hili mbagi ya umu ninya mbagi ya umu ninya hamandama zimuzi mkwendi arangu ya tibele tuwa hina amakili yaate uze uzenti no yeti wa kumisa kisa kwiti chese na hata nikyo hayuma ya na uzi ya nino ni sabichu gina ngonze mungo hamara mgi lati kakarisa na shini vikisawa yisa wakuru wiku unda na hizi nabuga ni kakarisa na ho ndawona kwa mba kulia hariko nizimenga nandi nolijamu kugira ngomba nga anye nezi mbe ima nombona fise mrije yewe uchima nezi mzabamu na wafasha hali mbe ima mbucho nuko niko zange ndai
ego murakoze cyane murakoze cyane rero abatwumva reka tugerageze kubumvisha tumwe mutu genegene cyangwa ibikino imwe mu bikino mwakinye mu minsi yahera gashobora kuba gatwenza kuko harimo utuntu twinshi cyane muri ako gakino twumvise kariko no ku rubuga rwa Facebook aho umwe avuga ururimi rw'ikirundi agerageza gusobanura ico kumbura umunyamahanga w'umuzungu yaba ari karavuga mwaragerageze kugakina mu buryo butwenza cyane gose ako gakino reka tukumvishe abanyanya bishwe rya America nabo nyene twari twana bararitse nabo nyene ufise aka agakino canke utwobite utugenegene kuri bamwe muturungikire tugasangize n'abatwumva kugira ngo turabe ico twofashanya kumva uyu mwuga uko nkuko Rivarda bivuze kuremura imitima y'abantu iba iremereye ni igikorwa gihambaye cyane Rivarda muri kumurakora cyane cyane nkuko watanguye bivuga kuremura imitima y'abantu baciye mu bintu by'ingwano ibintu bya ntureka za politike ndakeka ko bifasha cyane reka twumve ako gakino mwakinye
urero mwana cyose umutumira gasanzwe avuye mu bihugu bya kure yamenye ikirori arios night comedy urero agomba aze kutubwira ubutumwa asanye ndabona yashyitse hano acamerewe neza cyane ndabona asa neza atuzaniye rero mesaje ikomeye iyo mesaje atuzaniye ivuye kure kandi ivuga mu rurimi rwe mutazi ukurikire jyewe rero ndababera ijisho n'ugutwi n'umunwa turi kumwe tumwakire tugendera biryari ariko ntimuntatire nabazaniye n'ubugari
mego natio je viens de la biryari
marika ntimuntatire nabazaniye n'ubugari
dans ces pays africains comme le Burundi
pardon
dans ces pays africains comme le Burundi
muri bino bihugu bitagira ifiriti nk'u Burundi
le Rwanda
u Rwanda
Le Congo Kinshasa et Brazzaville.
Congo Kinshasa et Brazzaville. Nobody knows who we're talking about.
Le Mozambique.
Mozambique.
On veille promouvoir l'art de l'humour.
Passant de la rare à la humouille.
On veille promouvoir l'art de l'humour.
Passant de la rare à la humouille.
En effet, Burundi et Burundaise.
Et le Barundi de la caisse.
Ce genre d'événement,
à ma vie, Manhaya,
c'est un bon moment d'être ensemble.
C'est un
bon moment d'être
ensemble.
Dis à ton ami, c'est un bon moment.
Dis à mon Kenzawe, ou t'as un bon moment.
Dis à ton ami, c'est un bon moment.
Pardon?
Dis à ton ami, c'est un bon moment.
Dis à mon Kenzawe, ou t'as un bon moment.
Il faut multiplier ces occasions.
Pourquoi ça nous multiplie ces occasions?
Taoutou, Tutsi, et toi, rien d'ici.
Vous êtes Tutsi, car toi, qui m'a dit qui?
Le pays est le même.
Vous racardiez quand même.
Vous parlez une même langue.
Ngarotaye karanga.
Le Kirundi.
Kawarundi.
Comme vous êtes des frères et des sœurs.
Kukomo la frère, va ma sœur.
Arrêtez la guerre alors.
Terra ni migere na ntaryo.
Oui. Arrêtez la guerre alors.
Terra ni migere na ntaryo.
Votre pays, pâtissez-le.
Mouvouye, kubatizwa.
Et regagner le sommet du développement par réconciliation.
Noko ganira mama concilia.
Félicitons ces artistes. Pour ce grand jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous qui êtes venus les soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitons les organisateurs. Oui. Qui ont tout fait.
Attaquons la tagité.
Pour connaître ce jour,
à quatre heures d'aller lui jouer.
Il nous amène la catacombe au Burundi.
Ils ont tous donné des comptes au Burundi.
C'est la joie pour toujours.
Nous venons faire au Mijuru.
Ici, je vois des gens de plusieurs talents.
Ah ah, Nabana, à la Chalama Karameshi.
Des DJ,
à la Nyayeri.
Des musiciens,
à la médiation,
des comédiens et danseurs,
à la comédie de la danseur,
applaudissez pour
la comédie de la
oui,
la comédie.
C'est un bon atout. C'est un bon atout. C'est un bon atout.
Comment la machine va vous tout?
Je parle à toi.
L'art est meilleur. Pardon?
L'art est meilleur. Oui, c'est très important. C'est très important. Oui. J'aime le slam. Vous avez vu les slameurs, non? Vous avez vu les slameurs, non? Quant au slam, c'est comme sur le champ de bataille.
Avec eux.
Ils emportent les esprits des spectateurs. Ils emportent les esprits des spectateurs. Ce talent n'est pas catholique. Ce talent n'est pas catholique.
Il
ne cesse d'être meilleur.
Oui.
Oui. Applaudissez pour les. Applaudissez pour les
slameurs.
Ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs.
Chers frères
et sœurs. Ici, ça sert à mon discours. Je retourne en Bigan. Viale et Rodomoisa. Sentez-vous bien.
Sentez-vous bien.
kakano karatwenza cyane gose kaze mu kiganiro muri isanga mwese muduteza amatwi ako kari kamwe mu tukino ibikino bikinwa nabo mwishira hamwe umunyinya umunyinya nishira hamwe mu Burundi ririko riragerageza kuremura imitima y'abantu babicishije mu bikino comédie cyane théâtre kuri bamwe bavuga mu gifaransa turi kumwe rero nabo mwishira hamwe umunyinya turi kumwe na Rivardo niyo nizigiye ajejwe migambi muri iyo shira hamwe turi kumwe kandi na Fides niyo nzima numwe mu bigeme bari muri iyo shira hamwe nabo nyene reka mbanze ngaruke kuri Rivardo mbere yuko ndakubaza Fides ingene mufashwa kwitahura kumenya iyo muri kumarakina inkino nkizi canke ibikino nkibi ama comedy nkayo reka ngaruke kuri Rivardo Rivardo aka kano duhejeje kumva mwagapanze gute mwagatanguye gute kugira ngo mukandike mugakine muri izo nkino zanyu
murakoze cyane murakoze gute ako gakino icyumvire mu bisanzwe cy'icyavuba ikirimbiro cyari cyo mu 2009 tutarana nshika no mu munyinya urumva karatantu n'igituma dukunze kugakoresha n'akantu gatwenza kuko urumva umuntu ariko arasigura mu Kirundi ntibisanzwe asigura ibidahuye n'iby'Igifaransa ibindi Gifaransa kubera ko mu Burundi tuzi benshi abenshi tuba turiko turabikinira barumva Igifaransa haba hari n'ubutumwa bukomeye kandi buryoshye cyane bwo gutuma impanuro kandi ibintu by'akamaro mugabo wo mu Kirundi nawe acazamwo asigura twenza asa n'usigura bigatuma na ka kandi niyumva wawundi kamaze akora ku mutima kananinjiramwo kuko ubwa mbere ntasamara n'indi muntu agiye akabibasomera bavuga bati usanga batabikurikira kandi ari ibintu by'akamaro kubera kiriya turasubikamo kajya akantu gatwenza bituma bacabikurikira kandi bakabikunda hari ndaza abantu benshi barakunze kutwumviriza kuko maze kutwumva n'abantu benshi hari n'abadusubiramwo bo nyene bagerageza kudukina usanga rero akamaro bitumarira ijo ni uko bidufasha gushikira imitima y'abantu mu kubatwenza no mu kubafasha kwidagadura ahanini rero mu kugasanga kuriya njyewe narabwiye nari mu ishuri ry'indaro igitega hama ndakandika bidasanzwe tumaze gushika rero muri kaminuza twadutanguje bibiliya icyumviro cyo gufasha abantu byukishije mu bikino kajya agaca akabaro kamwe mu bikoresho dukoresha kuko mu munyinya ahanini dukoresha ibijyanye n'ubukenza abantu tugakoresha ibibafasha kwiyumvira tukanakoresha na bibyo bibaregurura muga cyane cyane muri rusange bifashe kugira ubutumwa buri dushikirize ubutumwa abantu bicishije muri kujya gutwenza nyine
urakoze cyane nk'uko twabivuze mu ntango y'iki kiganiro ate ku mukenyezi n'umwigemereka rero nawe tumushire mu kiganiro aze atubwire Fides twumvise Rivardo yavuze ibintu bijanye no kwiyumvira kwidagadura abigeme n'abakenyezi bafashwa gute mu kwitahura no gutahura ubuzima bwabo iyo bakinye canke iyo barorereye ibikino nk'ibikinwa muri umunyinya
murakoze cyane ego abigeme n'abakenyezi nk'abandi bose iyo kumbure twariko turiko turashimira ndabafasha kwitahura kwiyakira kumbure no kubona ko ubuzima bushobora kuba babayemwo kuko murabizi wese umugore w'umurundi cyangwa umunyafurika wese arakunda kenshi kuba afite ibintu yidoga se kenshi kuba afite ibintu bavuga ngo baramurenganya ko yego rero nabo iyo tubakiniye alo
yego turakumva
yego iyo tubakiniye birafasha nk'akarorero ari n'ibikino tubashiriye kumure kiba kivuga ku mabi akorerwa abapfasoni nakina jewe ndi kumwe nanjye n'umupfasoni biramufasha kumva yuko kumbure ibyo bintu bishobora kuba byamubaye ko atari wowe wenyine bibaye ko ko ari ibintu bishyika kandi kuko iyo nkina ndamwereka gusa ko ari ibintu byambaye ko ndanamwereka mbere no kwishyura ko narabivuyemo yego aho rero ndumva uruhande rumwe biramufasha kubona ati mbega kumbe hari n'abandi bantu biba ko ibyo bikamufasha kurema ego
birafasha
kandi niko kunuta niko ngenda mwereka ati narivuyemo gucya nawe nashaka kuca hakurikira havuga ati ah kumbe sije baje nyene sibiruhebwa ayo n'indi byabaye ko naje kangire ntawe kumbere nange ndagire kurinda bivamwe
niyo rero muriko murategura izi nkino birabafasha guserura akari ku mutima nkamwe nyene nkabigeme kugira ngo mugashira habona muraja hamwe mukiyumvira ico ciyumviro mukagishira habona birabafasha guserura ivyo muyumvira
makoje
Ego go fidese ego nayo ko mvuga nti no kuvuga ko bibafasha nkabigeme bari muri iyo migwi bari muri izo izo theatre birabafasha guserura ibyo mwiyumvira mukagishira habona mukagisangira nabandi
ego koko nko mvuze yadufasha guserura cyinjira cyacu nari ko ndavuga nduze ku karerero kukukiya kuvuga kiti mbere turabe umugore muri mukibano cyacu aho tuba cyangwa aho twabaye kumbe tushobora kuvuga kuti turabe umukenyezi ukuntu nyine ashobora kuba amerewe nabi afashwe nabi rero nkaho nk'abafasha ni umuyinya turajya hamwe nyine koko nk'uko mwabivuze twaganira ko tukavuga tuti mbega mubona gute none umukenyezi tumufasha gute gute yamufasha mu gukina kandi mugabo kandi twongera tukavuga tuti si mu gukina gusa kuko gukina ego nibyo byamuremurira nabuze yuko gukina gashobora kumufasha ahakwiruka ubona ko turiwe wenyine kandi noneho si nicyo gusa ubundi igikino cyose nagiye na kimwe tugira igikino kitariho akantu ko gutsinda nubwo nti turavuga tuti tumufashe mu kumuha akanyamuneza tumwese ko tugakina akavuga ati ndaryohewe kandi bishamuha tukongera kandi yanyigisha ushaka gutanga cyane ngo ubutumwa dushaka gushikiza abapasa ni cyane ku buryo nama dushaka kubagira tukabikorera rimwe na rimwe muri nyagishyire nyine hama tukavuga tuti turi aho tubaye indwara zikunda kubana izi n'izi n'izi reka rero tubikore kandi aho kuri wana ushaka tabikira nyine turi abapasoni kugira ngo babone ko n'andi bapasoni bahari kandi bahari babiyumvira kandi kumbe banashaka nimba n'ibintu tuvuga tuti hari ibintu bibaye kuvuga ku bapasoni tuba turatura tuvuga tuti reka tubivuge hanyuma n'abakumbure bagerageza kubakibavuge aho babaye mu kibano
urakoze cyane rwose urakoze muraza kutubwira n'umukanya kari imbere ibindi mu mico y'ikirundi cyangwa ikinyarwanda muhora mukina byerekana uburyo bikwiye guhinduka cyangwa bikwiye gusubira kwihwezwa mu kugira ngo umukenyezi umwigeme ashobore guhabwa ijambo cyangwa guhabwa ikibanza mu buzima bwa misi yose muri rusange reka tugaruke kuri Rivaldo gato Rivaldo none nko muri ivyo twako turavuga bimwe mu vyo mwipfuza ndabwibaho ku murongo wa telefone ko dufise abanywanyi reka nabo nyine tubahakaryo kanabo nyine tubahakaje mbere ndakonda kubaza icyo kibazo reka mbanze nje ku murongo nakire Abraham uraho neza Abraham Allo Abraham Abraham turi kumwe uratwumva Abraham ndakeka telefone imugoye gato reka kumbure mbaze icyo kibazo na mbaze Rivaldo Rivaldo bimwe mu byo mwifuza guhindura mu byiyumviro by'abantu ku mukenyezi cyangwa umwigeme w'umurundikazi ni nk'ibihe kuri wewe uraba izi nkino mu buryo bunini nyabwagutse bimwe mu byiyumviro mwifuza ko bihinduka mu kibano cyangwa mu gihugu n'ibyo bari nk'ibihe
murakoze cyane mu bisanzwe mu kwishyura icyo kibazo mu ntumbere ku karorero k'ibyo tugiye dukina mu bisanzwe mumenyereye turadacurumva ku nyine ku maradiyo ku mbuga ngurukana bumenyi hose baracisha ko ibintu byo guharanira agatiha ku mukenyezi baracishaho ibyo n'abakorerwa bakenyezi nk'ibifidesi yarikara n'ababwira turacishamo ibintu bya bimwe nahera ko no mu ntango ndababwira bimwe igihugu cyaciyemo ugiye kuraba hariho ibintu bibitse mu mukenyezi w'umurundikazi bibitse mu mukenyezi w'umunyarwandakazi bibitse mu mukenyezi w'umukongomanikazi ni ukuvuga bibitse mu mukenyezi w'umunyafurika ibi bibazo byose twagiye turacamo byabashyizemo imvune ari nabyo mu bisanzwe twashaka kuremura ibyo nabyo rero aho tumaze igihe duca naho dukorera ibyo bikino byo kwigisha no gufasha kuremurura abantu biraboneka ko mu mukenyezi byamusize n'imvune iyo mvune rero ni ukuri irakwiye guhinduka umukenyezi akitabwaho tukajya kumufasha kuko abakenyezi ahanini aba babyeyi batunga twibaruka aba bashiki bacu abana bacu babigeme bafite ibintu byinshi bagifata nk'ibanga bikabatunguza umutima kandi ahanini byari bikwiye gusangirwa n'ikibano ahanini nk'ayo mabi akorerwa abakenyezi ndibuka tugiye hari ahantu twari tugiye gukina ahantu mu Cibitoke mu ntara yo mu Burengerazuba mu Burundi tugiyeyo turakina abo bakenyezi barakogwa ko turiko turavuga mabi abera mu ngo z'abantu turiko turabivuga ahanini abo bakenyezi barakogwa ko baca bavanga umunezero n'amarira bavanga umunezero n'amarira kuko ibyo byose twariko turavuga bobo ntibabibona ntibabibona nk'isinema nk'uko abagabo babona bitwengera babirorera nk'isinema nabo rero duca tubona ukuntu imiryango ibayeho mu bibazo umukenyezi w'umurundikazi arakwiye kwitabwaho akumvirizwa akavuga ibibazo afise hanyuma akabigira abantu bagira icyo bamufasha icyo ni ikintu gikomeye cyane dufatiye ku bibazo igihugu cyaciyemo tugafatira ku mabi aba mu miryango tutamenya usanga batanavuga usanga ari kakantu kaniko zubakwa hano mu Burundi no mu Rwanda akantu kaniko zubakwa karacisha ibintu kuko ababyeyi abo bakenyezi baragira ingorane ugasanga barabuze iyo bari bubicishe kugira barimuruke sibyo nibyo bikina ahanini niyo nzira twabonye kubicishamo kuko baba abagabo abakenyezi abigeme bose baba bahari kandi bikabakora ko kutubwira twariko turakina abona bariko baratwenga umuntu avuze ko ngo ariko agwaye indwara yo mu kigo kuko mu bikeni twari twateguye harimo ibintu byo kurwara indwara yo mu kigo abona abantu bariko baratwenga bifata ku mazuru uwo mugore yararije ahagarika n'igikino atangira kutubwira ibintu by'inkoramutima ibibazo yaciyemo aratwereka ukuntu umugabo wewe yamubwiye hambavu aramufasha aramujya imbere aramujyana kwa muganga ariko aratubwira ubundi burorero bwinshi bw'abantu bakigeze bitaho bavuga ngo ntakakimaze bamwirukana ni ukuvuga ibyo n'ibintu tubayemo ariko ntibishenuka gusa ntibivugwa rero twe ibyo twifuza gushika ko naho umukenyezi agira ijambo umukenyezi akagira ijambo hari ikibazo mwari mubagize fide ku miti mbega none mwebwe nk'abakenyezi be koko birabaha ijambo kuko mu bisanzwe ahantu hakeneye gukinwa n'umwigeme hategerezwa gukinwa n'umwigeme ahantu icingira gishyushye agishyikiriza neza cyane no mu mikino rero tuba turiko turakina umukenyezi ataritse atijeni ndafise akambakiye afata ijambo n'abamugabo bahora babana ubona neza ko ahora amwima ijambo akamwumviriza mu bandi kandi arumva aremurutse ko mu bisanzwe twifuza ko yogira ijambo agashyikiriza ibimubakiye hanyuma ikibazo umugabo akigize akagishyikiriza bakamufasha ikibazo umukenyezi agishyushye akagishyikiriza bakamufasha hanyuma twe dutanga icyo kibanza cy'uko cyobafasha bonyine hakaba bagahabwa ijambo bagashyikiriza akababakiye kose hanyuma ibihugu byacu icyo ziramenya ni uko umukenyezi mu iterambere atari mu nta kintu gishoboka atekanye mu mutima afise umutima uri hamwe umukenyezi iterambere niyo nkingi yaryo kuko kuraraba ibikorwa byinshi biriko birakorwa bifatiye ntagenda kure ndaza ibikorwa n'abakenyezi birabafatiyumvira ni ukuri umukenyezi ahawe ikibanza akwiriye
murakoze cyane no mu kanya kari imbere uraza kutubwira kumbure aho muhora mukinira izo nkino kugira ngo n'ababumva batangure kumbure kuza baraza turumva ko bashobora kugira icyo bahigiye uretse n'uko kunezerwa gusohoka bakaremuruka umutima ariko barashobora no kuharonkera inyigisho ngaruke ku murongo wa telefone ndabwiye ko rero n'abandi banywanyi bifuza guterera turafise Daniela mahoro neza Daniela
jeni
urahura komeye
ndashimye imana
ni byiza cyane akabazo cyangwa icyumviro
so ni Daniel ndi Nyamasheke ruharambuga mu Burengerazuba bw'u Rwanda ndagira ngo mumbarize abatumire ese mu byukuri ko tubona muri sinema cyangwa muri biriya bya comedy abakenyezi n'abigeme ubona bakiri ku mubare wo hasi kandi mu byukuri ntawe ubakumira ntawe ubabuza amahirwe ese mu byukuri nk'abo barebye kure nk'abasesenguzi babona mu byukuri biterwa n'iki ku buryo tutabona abantu bari ku rwego rwo hejuru basetsa abantu batsinza ariko tukabona abakobwa baracyari ku mubare wo hasi biterwa n'iki
kumburere ka turabaza Fidesi kuco yiyumvira kuri ico kibazo nda ngarure Ibrahim nawe nyina terere Abraham uraho neza
nda makuru ngaho kwijya Amerika
ni makuru ni meza namwe
natano Tanzania turasimba
ni viza cyane Tanzania uherereye hehe neza na neza
Tanzania Kagera Bukoba.
Ikibazo none cyangwa icyumviro ga Abraham.
Ikibazo. Nagira mbaze abo batumire. Niki yumviro je bo nite no basaba. Bo girageze bakagira ati ibyo bikino byabo. Bikakwiragira mu Burundi bwose kubera hari henshi bice binini ya jende Murundi mba hano muri Tanzania ariko mvuka ingozi mu Burundi bugerageza hose kabisa bikashika bakaza bakina bakagerageza bakagira mu ntara zose zishoboka kugira ngo ibyo bikino byabo birigisha cyane kugira ngo abantu bagirike bafatireho n'inyigisho
urakoze cyane Abraham ngaho muri Tanzania turagushimira
samba nama murakoze
Rivardo ikibazo cha mpere kuri Fides ikibazo cha Daniel kivuga giti ni kubera iki tutabona abakenyezi n'abigeme benshi muri uyu mwuga canke muri zinkino muri ibi bikino wewe uvyimvira kwiki
murakoze cyane ukuno kuri nkabeshe ntabigeme ntabafatanye dukunze kubona cyane muri bino bikino ibijyanye n'ibintu bya kahandi nigeze kuba Rivaldo n'umuntu mu kireja yavuga ni iki dushaka gukuraho nibajya ko ati mwabuze nifudaho kivaho mu muco nyarwanda cyangwa w'abarundi ikambere kumbure na no muco wa Nyafrika abagore ba Nyafrika muri rusange ni nacyo gituma nyene ntiko turahaguruka impamvu abigeme n'akasemi adashobora kujya mu migwi ikina ibintu binezera abantu banashaka turi banezera gutekana n'abaremurura ni kwa kwitinya nyine kwa fasoni ni wa muco kumbure navuga w'i Burundi cyangwa u Rwanda cyangwa wo muri Afurika muri rusange aho umufasoni adakwiye gufata ijambo ngo avuge mu bantu ego iyo umufasoni kenshi ndavuga ngo ni Burundi kugira ngo umuntu umufasoni ahaguruke afate ijambo kenshi bamwita ukundi kuntu amwita isimba rubebe umuntu nyene navuga umugore w'ingare umugore akaca yubaha umugore akaca somera ego ari nacyo bituma nyine wanashaka mu Burundi cyangwa tujya ahandi ku mishaka ko bimeze biranatugora cyane abapasitoni n'abigeme bari muri iyo migwi ikina ibyo bikino kuko hari igihe uhura na mosha menshi amosha y'ababyeyi wahubwira bati ibyo bije gukina nyamara ndagukura ku iteka nta mugabo ujya kuronse kubera yuko ibyo bintu ubibaha ukagenda hagati mikoranire ukavuga ije kuma naye ni gushanga no kuvuga gusanga uvuze ibintu nyene niyo tutanga uvuze ukase ni mu kirundi hagiye ugenda kuvuga ariko umbere ari ingorane ishobora kuba yavuze ingwara yo mu kigo birasaba ko by'ukuri ukoresha amagambo adakunze gukoresha n'abafasoni by'ingwara yo mu kigo gafe kuvuga ukuntu ifata yindi ifatamwo rero usanga abantu niyo bakubwira bati nyamara kibazo cy'umupfasoni cyangwa umugore ajya muri ibyo bintu gushyira isoni ni ukuvuga ibitavuzwe nk'umupfasoni w'umurundikazi ari nacyo gituma benshi basa n'abatse n'abakinnyi bavuga bati ibyo bintu bijya nk'abantu b'isimba rubebe kandi hari n'ikindi kintu bakunda kuvuga kubera ko kubisanga umusanzu kenshi iyo ukunze kurahanura ni cyo bijya bikuri hari igihe rero kugira ngo uvuge uko kuri navuze usa nk'ukunda gukoresha amajambo adakunze kipele kasoni idaha iburundi ugotisanga lea tabu za basi kumbule mjeja kukina nizonyene nijabamu ugotisanga kusekuri umukobwa w'imaraya umukobwa utagira indero wo mwibarabara kuko ibintu uza kuvuga nibara icyo ushatse ubutumwa ushatse gutanga ahubwo noneho bagufatira kubyo uri kuyakina.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Rivaldo nawe ku kibazo cya Ibrahim kivuga giti mwo bamukwira mu gihugu hagati mu gihugu hose kugira ngo mutange izo nyigisho mwongere muteramisha abantu no mu gihugu hagati.
Yego, urakoze cyane. Nkumbire imbere yuko nita ku kibazo cya Abraham, ndanze nuhirire CBS kuri icyo cya mbere. Ahanini haba mu Burundi no mu Rwanda umuco niwo ukidufashe, umuco niwo ugifashe abakeneye kuko baracyari muri bya bimwe bavuga ngo na ba Jesanzu na Banyakigo ni kuvuga abo bantu nabo kuguma hariya muhira gusa. Ariko gusa ni uko hariho ikintu aho haba hari no kwihenda kuko ugiye kuraba no muri kahise ni usanze mu Burundi urabye abantu benshi bakora ibi bintu twafata nk'ibintu by'umuco cyane cyane barabakenyezi urazi imbyino nyinshi turazi nk'agahogo k'abarundi kenshi kabyinwa n'abakenyezi ibyo byose rero ni byo twari dukwiye ko twari kugenda mwereke ko nubwo batabikora ni uko ari b'injuru bishoboka ko ari kubera nyine isi buri ihindagurika nayo ahandi imbere kera abakenyezi bari babiriwo abakenyezi nibo batambaza ntambo zose twumva umudeyo umusigo n'iki mu Kirundi abanyarwanda bashobora kuba batabigize ntambo mugana intambo zisanzwe n'abakenyezi hariho intambo z'abakenyezi hariho n'iz'abagabo nk'intore n'ibindi ikiboneka ni uko bareka kubikora ariko barabishoboye cyane wanashaka turabye nk'umukinnyi akomoka muri Kenya yitwa Rukita Nyong'o arazwi cyane kandi biraboneka ko ari umuntu abishoboye wanashaka afise ageze ku rwego runini cyane na hano mu Burundi biraboneka abakinnyi dufite ariko barakina n'abantu n'ukuri babikora kandi babiryoshya cyane mu Rwanda hose dufite abagenzi benshi ariko barabikora kandi ariko barabishikana kure wanashaka mu Rwanda ho n'abari imbere rwose n'abakenyezi kuko ikintu kibikorera ku Rwanda abakenyezi biraboneka hariho nk'amasabukuru nk'ubumuntu bikorwa n'umukenyezi ibyitwa za kina festival z'abana bato n'umukenyezi abiri imbere ni ukuvuga barashoboye kandi barashoboye kubikora ngire kuri icyo cya Abraham nacyo ikintu nk'ibyo turi ko turabikora nyine mu gihugu cyose gusa ikibazo dukunze kugira n'ikibazo cy'uburyo nayo ahandi nk'uko bivuga dufite icyifuzo cyo kubishyikirira abarundi benshi hari n'igikino twigeze gukina hano i Bujumbura ikiraho cyari ahandi gihamagariye abarundi ko bumwe kujya hamwe cyari ko kirakinwa mu abakinnyi bangahe barimwo batandatu batatu bari abakenyezi icyo gikino abantu bose bari bahari bavuze bati gitembereze mu Burundi bwose ukuri turabe ko icyo kuko kiri inyigisho nyinshi cyane rero icyifuzo ni icyo mu ntara ya Ngozi kenshi no mu kwezi guheze ahubwo no mu nziza kuko tutaramenya ikombine tuzoza gukinamwo ariko ahubwo muri iyi nzu nyine ariko wa gatanu cyangwa wa gatandatu hariho ikombine tuzoza gukinamwo ibijyanye na ibibazo abakenyezi bagira amabakorerwa abakenyezi n'abigene tuzoza gukina igikino hariya ni ukuvuga rimwe na rimwe turajya mu ntara izo dusoze gukinamwo Ngozi irimwo na Kayanza irimwo na Cibitoke rimwe na nyanda babwira ariko icyitugo na twe n'icyo nyine nta kibazo twobibonamo ikibazo n'ikintu cyonyine ushobora gushikayo kuko Burundi naho ari buto hamwe kandi urumva byoroha kandi biraryoha usanga natwe twonezerwa bishobotse nibyo turi ko twita ku butare turondera bishobotse azokumva twashyitse birango no kugacumba k'iwabo.
Twarumvise ko kandi twaranabonye no ku mbuga ngurukanabonye ko muraseruka imbibe muramaze kuja aha bari nko mu Burundi cyangwa muri Congo ndumva ari muri Congo muheruka kuja gukinirayo.
Ego twe birashika tukagaruka imbibe nk'ubu twa muri Congo ahubwo twaherukayo aho twaheruka vuba ni muri Tunisia ariko hoho hari ahanini hariho mu cyo dukina turikinira icyo twita ingeri zose generali zose ko aho rero hari ku bikino byitwa na duto duto twagiye muri Tunisia ibyo nyine twagiye turabikora no muri Kampala aho twaretse tugikino twereko turakina duhuriyemo n'ibihugu bitanu harimo Congo harimo Burundi harimo Rwanda harimo Kenya hakabamo n'Ububiligi icyo rero nicyo twariko dukina hano Tunisia Rwanda na Kampala ibindi nabyo twaragiye turanakinira no muri Congo koko imbere yaho ahanini tugiye gukina ibikino ibyo bikino ni muri bimwe ariko ndababwira aho duca tunabonera ko mu bisanzwe ibibazo tubisangiye ni bimwe ibibazo dusanga mu Burundi ni nabyo dusanga no muri Congo nibyo dusanga no mu Rwanda hose usanga nyine ibyo bibazo tubisangiye.
Urakoze cyane. Reka twakire Jean Baptiste ku murongo wa telefone. Nawe Jean Baptiste ararindiriye, urakoze kwihangana. Jean Baptiste uraho neza?
Muraho neza.
Mahoro mahoro.
Mirka nibizi Jean Baptiste ndi Kigali igikondo. Bona njye ngira ngo nshimire abo bantu rwose bazi gukina neza amakomedi cyangwa se udukino, ahubwo sinzi nimba yenda hagira bagira nk'igihe kizwi bazaza bacisha nk'ibikino byabo kuri radiyo runaka tukaba tuzi nk'isaha bakinira tukabumva. Babishoboye bavuga nk'uko inyinamico tuzi igihe ibera nabo bakavuga ati dufite komedi icyo kuri radiyo n'iyi igihe cy'isaha iyi n'iyi nibura nk'abafana babo noneho tukemeye tubarayishinga gutyo gutyo gutyo.
Rivaldo kuri icyo nyene mwaba mufise kumbure abo mumaze gutangura gukorana nabo ku maradiyo canke YouTube yoba ifise inkino zanyu aba bafane banyu boshaka kuja kurabako. Rivaldo, allo Rivaldo, turacyari kumwe?
YouTube ego turi kumwe. Aranyumva?
Ego.
Kuri icyo nyine kuri YouTube bagiye hari igikino twita urubumbiro turamaze gushyira ko ariko ibiganiro bine bashobora kuronka ubunyene nk'ubunyene turiko turavugana uwo genda kuri YouTube akandika akanyaburunga aca abona ahantu hari ibiganiro bine byitwa urubumbiro ibyo nabyo nibyo ishyirahamwe mu bimwe byakoze mu bijyanye no gufasha muri ibyo bikorwa byacu nibyo dukora biraba n'abana bo mu ibarabara kuko mu minsi yose twari twakoreye ku kintu cy'abana bo mu ibarabara icyo mikino rero barashobora kukibona hariho n'ibindi bikino bashobora kubona ko twongeye turakora ariko no ku maradiyo ya hano mu Burundi mu Rwanda sinzi ko bishoboka ko batubicora muga mu Burundi hariho imikino usanga turiko turakorana n'abandi ku maradiyo bashobora kutwumva ko rero ahanini mugabo ibyoroshye bivuze ku mbuga ngurukana bumenyi bagiye kuri YouTube bakandika akanyaburunga baca babona ibikino biriko bumvirize kuri icyo twakoze kiraba nyine abana bo mu ibarabara ariko turafasha abana bo mu ibarabara turabe inzira byocamo kugira tubakure mu ibarabara yabaye cyabaye ikibazo kidasanzwe kuko abana bo mu ibarabara bari bamaze bamaze gutakara bamaze kugira umutima ukomeye kubabwira gusa ngo mu ibarabara ntibyoroha mugabo ugiye ukabegera ukabumviriza ukanabafasha ukabashyira muri ibyo bikino byacu tugira ukamuha akanya agakina we nyine biramugarukanira icyizere akumva ko ashobora kumvirizwa kuko amaze gukina twarabikoze turabibona mu 2017 ariko arakina ariko araraba wa wundi ahora amufata nk'igisuma amufata nk'ikidoma akamubona ariko aramukomera amashyi ko yakinye neza ajya yumva icyizere kigarutse umutima urasubira hamwe akabona ati bwa bundi rero nanjye barashobora kunkomera amashyi b'abandi kuko ahanini amenyereye akiriye aha bose n'ipfu wa mwana we wadusuma wakiri mugabo abonye umuntu ageze aho akina bakamukomera amashyi mukuru aravuga ati yego rero ni kimwe icyo kiganiro barashobora kukibona ko
turashobora no gushira ntabaciriyemo turashobora no gushira ayo madresse aho bashobora kubaronkera ku mbuga zacu za Facebook. Abatwumva mwese murashobora kuja ku mbuga yacu ya Facebook mukabona izina ryabo naho mushobora gufyonda mukaja kuri page zabo za YouTube canke Facebook. Rekanakire utumire ku bwijwi rya America Thomas ku murongo wa telefone ararindiriye. Thomas uraho neza?
Muraho.
Mahoro mahoro.
Na mahoro.
Kibazo canke ciyumvira?
Yo bwa mbere bwo nagomba gutera inkunga canke intege abo ba comedie kuko nabantu muri make niyo baye ahantu uri mu bibazo amaserese yijya nino ushobora kuraba comedy kanaka cyangwa ikintu bakinye kanaka ugahura kira kuguriye mu mutwe ugahura bya bindi warurimo birabanje birakuvuyemo rero no vuga nti kubikora ni kimwe ariko je na mansaba leta irakwiye muri bijya bindiye ushikira nganje b'inkino n'imico kama ko buza barashigikira abantu mwena bakabafata mu mugongo kesi gituma badatera imbere harahura umenga leta ntakibafasha ugahura nimba ari comedy kanaka ariko arategura kandi ifise n'akamaro yo kwigisha mu mibano y'abene gihugu ugahura ahubwo umenga ni wategezwa kuyikoka byose ku mufuki we byose ugahura muri bijya bushyiranga ntacho babafasha ugahura udocuhura abayo makomedi bategura nko mu Burundi umenga ntamenyekana umenga herera kuyahanahana kuri WhatsApp mu bagenzi gusa umenga ku rwego rw'igihugu ntibabishyiramo mbona ikintu umenga mu Burundi cyarafashe intumbero gusa n'urukino rwa ninde gusa nigo ruza baca ku maradiyo n'agakino bita faraje agaca kuri radio vyizigiro na ibindi umenga bari bagiye rero novuga barakwiye gusaba nka leta bagavugana n'amaradiyo kandi nayo arabafasha kwamamaza ibyabo niho n'abantu bokwigishwa nabyo icyumviro cyane cyari icyo
icyumviro cyiza cyane Thomas icyumviro cyiza cyane rwose kumbure Ricardo wagira Rivardo wagira icyo bivuze ko masegonda make icyumviro cyo kugira ngo kumbure mwegere leta mwegere ubushikiranganji siho bari ngo bivugire ndakeka ko bashobora kuba bafise ibyo bo babafasha ugwaruka bafasha abakomedien duhora tubona rimwe na rimwe bitabira inama za leta haba mu gihugu hagati ugasanga ariko barateramisha ibiganiro bimwe bimwe leta iba irimo nayo nyene turabona ku mbuga ngurukana bumenyi kigingi n'abandi benshi baba bari mu manza imanza za leta kumbure baba babikoranye n'ubushikiranganji Rivardo kuri ico ukivuze kwiki
yego murakoze cyane nkuko mubivuze kuri uwo muntu arakoze intererano nziza icyumviro cyiza cyane mu bisanzwe natwe iyo niyo ndoto tuba dufise nicyo cyifuzo tuba dufise cy'uko twoshyigikirwa kugira ibyo turiko turakora bigirire akamaro benshi basumbye barya turiko turafasha ubuntu kumbure inguvu zacu zishika hato inguvu zacu ziracyari ziba nke kubera ko tudashyigikiwe mugahamwe ubushikiranganji leta igize nyine kidufasha ndazi ko byo shika kure kandi bikagira akamaro kanini ibyo dushima twafashije nk'abane bigakunda ko dufasha benshi icyo rero ntidushyira kubikora turagenda tudodora ku bushikiranganji ubw'urwaruka ubw'igihugu cyo kama twamayo rero iyo bikunze baradufasha nyine mugabo ubu kugeza kino gihe ntibaragera aho badufasha dukwiye ibyo aho tubona ko dushyitse aho twashaka mugabo tugumana imyizero twizigiye ko bazodufasha gusumba ariko kugeza ubu ibishobotse ibyo tubasanganye kuko mu bisanzwe murabona ibihanze igihugu kibice usanga ubw'ibidodora kuri kino haba usanga hari ikintu gisimbira icyo ariko n'ukuri ntabereshe ibyo nabyo birubaka cyane kuko twarabonye muri kahise cy'isi wanashaka ibikino nk'ibyo ibintu byo guteramisha abantu byagiye birafasha no mu bihe amajambo ya politiki atari bwafashe ndazi ko byogira akamaro.
Urakoze cyane. Reka ngaruke kuri Fidesi aracyo akanya tutamwumvise ariko nashaka kumenya Fidesi kuri wewe uravye nk'uyu mwuga barabigisha gukina uwo mwuga gukina izi nkino urabona ushobora kuzobigira umwuga nyine ukakubeshaho muri kazoza?
Ego yakoze cyane. Ego ndabyumva ko nzo shakwigira umwuga umbesha mu kadoda nko ndetse n'ubu na umugundekezeho kuko gushikiza ha ihakazi kakazi bwa ka leta kakazi bwa ngo ndenga gukoze kwezi oya ikoze nka je n'isi yose n'ibi kumbure nkuko bari kwivuga ngiye bivanye n'imico y'abarundi biratuma kenshi usanga nyine bigica intege kuko uyu kugerageza kugira ngo ubeho ari navuze biduca intege kuko biranashika kumbura ugasanga yateguye n'igiteramo cyo kugira ngo igikino nicyo cy'igiteramo hanyuma ukavuga uti kino giteramo kugira ngo bikunde ni uko za ngombwa yuko hagira abantu badufasha bagaterera uko bashaka uko bashoboye nimba tugiye kugira iyo spectacle iyo giteramo nyine ariko ndavuga ugasanga kubera yuko ibintu bitari mu maraso y'abarundi kubera uko kuntu tubyikiye n'ababikora rero ukisanga nicyo giteramo ugikoze nta n'abantu babona uko kuraba nuko batazi n'uko kuraba bahomba mesaje hama nawe kandi ubwawe ugasanga kumbure bigufashije ko wamuri kubabikora kugira ngo nawe ushobore kubaho nk'uko turavuga ati kugira ngo ubeho hantu bandanye baho hama ariko nkavuga nti ibyo ntacyo kumbure uyu muco uhari cyo turawuzi niko bimeze ntibarabikunda ntaragera aho bumva ko ntagera aho batahura akamaro k'ibikino muri rusange mu kirano cyacu ariko icyo dukora natwe ni kandi ni kuri turabishima hari abarundi benshi rwose bariko barabona akamaro ka kizo dukora ibyo by'ibikino haba mu ihinduka ry'ibintu ashaka haba nyine niko kubisanga bifasha abantu navuze kuremeza imitima yabo ikintu kimwe inguvu ni uko ari ikintu ndimo nkunda ego navuze ntino amahera ngo ndabaye kuko agiye ukwezi mu rwanda ndumva ndyohewe niba negeye no kubikora navuga nti mbere hako ugenda gukora akandi kazi kiyumvamwo nubitamo gukora bino bintu nkora nezerewe nkanezerwa n'icyo mwifasha nkanezerwa n'icyo usanga niko ndafasha abarundi benshi kuko yavuze ko by'ukuri ibikino byacu birafite akamaro gakomeye cyane bihinduka twumvire n'ifoto zimwe zimwe z'abanyagihugu rero
akanya katubanye gato akanya katubanye
bihinduka
akanya katubanye gato two turasozera ikiganiro ariko nagira mfata akanya gato cyane kugira ngo ndabashimire cyane ko namwafashe kano kanya kuganira natwe batwumva mwese turabashimiye ko namwaterereye twari turi kumwe na Rivardo niyo nizigiye ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Umunyinya ishyirahamwe rigira ibikino ndemururamutima ibikino ndemururamutima bifasha mu Burundi kugira ngo abantu baremuruke umutima twari turi kumwe kandi na Fides niyo nzima umukinyi muri Umunyinya murashobora no kubaronka kuri Facebook canke kuri YouTube mukabona imihino zabo bakina murakoze cyane rero mwese mwatize amatwi mwashikije nibaza n'ivyumviro no ku rubuga rwacu rwa Facebook mubandanye mwumvirize ibiganiro n'amakuru hano ku iradijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio Indwi i Washington. Ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. No munsi turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022. Ijwi